Imisa yuguru lichwa kikorane ya chimisi tanu ya tanguli ya ukirimba cha Bikira Maria cha hitwa Monsignor Muburaru kwa gumu kwa mkuru butunzi Bujumbura. Yaswa mwe na musa njeri mkuru wa dioseze nguru ya Bujumbura Gervais Banshimi Ubusa. Ibu kijeko mkuru biji mungingo yu mkuru gihugu yoku wa mirongibiri kwa katanu yu mwaka kikikorane abandi biti kisabisho kilimo libi bili mubisabisho ziki hugu biteka nijwe uli mwaka munhumbero yu kenguru kilimana. Yabone ya kushimila prezina ivasiste ndaishimie kukunu wa shikiza majambo yu kunyuanisha barundi nukuba hakire mwa munu. Amuhamagarira kurekura imbohe nyinshi nkuko yamabikora ku mwaka utashe biciye mu higongwe cy'umukuru w'igihugu musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura.
Murabizi kuva ari nabashika ku rugero rw'uko bica cyane bakicisha abandi kandi abemera Imana bagaca baguma bihorosha agatima ngo ngira ngo ni Imana ngo yubitegera nguko no kwihorosha agatima. Muri byinshi twokenguruka ku rwego rw'igihugu umutima kivyeye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yerekanye mu gufata ingingo y'ukurekuza imbohe zimwe zimwe ishaka ryinshi ryiza ryibonekeza mu majambo meza agenda zarashikiriza akebura abo basangiye gutunganiriza igihugu haba mu by'agateka ka muntu mu by'ubutungane mu byo kubungabunga amatunga rusange haba mu by'ugutuza ibiturire tukabona kenguruka kandi umwitwarariko w'indongozi nkuru y'igihugu mu kurondera kwakira bose ngo abumvirize abatunganirize.
Umukuru w'igihugu nawe yavuze ko Burundi buriko burogorora buva mu bihe by'amakuba akaba yibaza ko Imana ariyo yabiretse kugira ngo bubikemwo afite umwizero ko inyuma ya kino gikorane abarundi bazoba bafite ubuntu kurusha. Perezida Evariste Ndayishimiye:
ubumwe dufise mu Mana ndetse neza ko ariko bumwe abarundi buriko burakubaka mu mitima yacu. Abo mu madini yose dukoraniye hamwe turashaka yuko abarundi bahinduka koko tugibe umurundi w'ubuntu tuzoyimara turiko turiga batwigisha kugira ngo badukomeze umutima tugire umutima w'ubuntu.
Iki gikorane gitunganijwe mu gihe komite y'igihugu ijeje kurwanya COVID-19 yahanuye abantu kwirinda amakoraniro ahuriramo abantu benshi no kwirinda abongera bubahiriza amabwirizwa yo kurwanya irandagata ry'ico kiza. Igikorane kiriko kibera ku kibuga cy'umupira w'amaguru c'ishure ryisumbuye ry'imyuga ETS riri muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura gishobora kwakira abantu bagera ku 30,000 hakaba hatumiwe n'abava mu ntara zitandukanye. Umuhinga yanonosoye agatohoza ku bijanye n'indwara zandukira mu karere ka Afrika mu musi bw'agwa rwa Sahara kome konakuze aragabisha kwico ikorane gishobora kuba intandaro y'ubwandu burenze urugero atawuzi ingaruka zabwo.
Tuzi nuko kiza ruhonya ngara cya COVID-19 kifashe tukaraba nuko abanyagihugu baronse incanco n'ingene bigishijwe kubahiriza amategeko ajanye no kwikingira. Tukaraba kandi nuko abazojayo bakwegera iyo ndwara hirya no hino mu kibano cy'aho hantu bakoranira canke iyo baje baturuka bazoja bayisubizayo canke bayikuriyo baturuka bayizana aho hantu. Murumva yuko ari umwanya w'uko COVID yigurumbya ikinyagambura atacyamira.
Ariko bamwe mu bitavye ikorane nka Dieudonné Ntirampeba aturuka ku muzinda w'ubanza mu burengero bw'igihugu azohamara iminsi itanu wasanga bisanzwe.
Twari mu saa twari tukeze ko twajya kudatanga agapfukamunwa twakaraze n'amadini adahita kuko ntibishobora kuba tuba twandura twongera twanduza abandi. Abo naho hariho kwa ruzi umuryango kwa ruzi wasize mu madobo hariya hose kubera ko umuntu wese aza kuba ahata abanje gukaraza.
Konakuze bavuga ko abantu badakwiye kwifatanya nerwe na rijya hari ubwandu bushasha bwa Omicron.
Mbere ubu hari inkubi birashasha bita Omicron iranduka n'ingoga cyane umuntu umwe ayifise ashobora kwanduza abantu barenga 10 icyarimwe kandi mu mwanya muto. Iyo rero abategetsi batagiye imbere ngo berekane akarero keza n'ukuri yoba ari kongera ikiza kugira ngo kirandagatse kandi ubuzima bareka kihabwa.
Mu Burundi kuvanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza aja ku butegetsi mu 2005 hatunganywa amasengesho n'imiburi gatatu mu mwaka mu bihe bya Pasika na Noheli hamwe no mu kwezi k'umunani ku giti cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe hamwe n'ayandi aba ku rwego rw'igihugu uyu mwaka akaba ariho hagenwe ingingo igenga yo ya kabiri. N'umugambo uri ku butegetsi uratunganya mu bihe bitandukanye ariko wo buri wa kane urangiza ukwezi abagumya banga ba Saint Joseph de babwirizwa kuja gusengera mu ngoro zawo. Ikivugo cya amasengesho bukigira giti umugisha w'uhoraho uratungisha kandi nta mubabara uvangamwo. Musenyeri mukuru Banshimiye Ubusa yahanuye abayajamwo kwirinda kuja gushimira Imana mu byo baba bakuye mu biturire canke baronka bagunze bene wabo. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.